ഇനി നിജ്മി ജാമേരിക്ക്. ijwi rya Amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda iminsi yose i Washington DC. Turaramukije nshuti mudutezi amatwi muri gitondo ku munsi wa kabiri tariki 25 z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'2018. Kuri mikro muri kumwe na Fidèle Niyongabo.
Nabaze musanga twatakaje amafi kuko twari twiteze gusarura mu mezi abiri ari imbere. Munabaze mbone kugera muri miliyoni 11,800,000. Nanubu dutegereje ibisubizo bizava hejuru kugira ngo aribo bazanatugira inama nibase.
Uwo ni umwe mu barovyi bo mu ruzi Mukungwa mu Rwanda yidoga ko agiye guhomba amafaranga yahora akura mu kugurisha amafi avuye muri urwo ruzi. Turavuga no ku rubanza rwabo mu muryango wa Assinapol Rwigara rwigijweyo ku itunganywa ry'ibibanza byo kubakamo rirangwamo utunenge twinshi mu kiyaya Cimbo no mu gisagara cya Bujumbura hamwe n'akamo k'ishyirahamwe HCR gasaba amashyirahamwe abikorera utwabo ibigo n'abantu ku giti cyabo babishoboye gutanga uburyo bwo guterera impunzi zifise impano zitandukanye mu ntumbero yo kwishyiriraho utuzi kugira zibesheho zitarinze kurindira imfashanyo. Yamara imbere yaho reka dutege amatwi amakuru twateguriwe na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana waramutse Aloyce utubwire amakuru dufitiye muri uyu mwanya.
Maramutse Fidèle ndamutse n'abaduteze amatwi. Muri Liberia abanyagihugu baharurwa mu majana ejo ku munsi wa mbere bariheje amabarabara yo ku murwa mukuru wa Liberia Monrovia basaba leta gutanguza amatohoza ku irengero ry'amamiliyoni y'amadolari yazimiye acinjira mu gihugu. Umushikiranganji wa Liberia kumenyesha makuru Eugene Nagbe yashikirije mu ndwi iheze kwayo mafaranga ashika ku miliyoni ijana z'amadolari yakoreshejwe ni banki nkuru y'igihugu mu bihugu by'Ubushinwa hamwe n'Ubuswise yabuzwe irengero agishika ku kivuko kubivuko bibiri bikomeye by'igihugu hagati y'ukwezi kw'icumi na kumwe umwaka w'2018 hamwe n'ukwezi k'umunani uyu mwaka w'2018. Abantu 15 barabujijwe gusohoka hanze y'ico gihugu barimwo Charles Sirleaf n'umuhungu wahoze ari umukuru w'igihugu hamwe n'icegera c'umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu wo kuri leta ya George Weah muri Liberia. Nyene leta ya Liberia yasabye leta z'umwe za Amerika ndetse n'ikigega mpuzamakungu FMI kubafasha kurondera aho ayo mafaranga yazimiriye. Muri Afrika kandi abategetsi ba Nigeria batangaje jo kuwa mbere ko bariko bararondera abantu 12 banyurujwe bari mu bwato bw'abaswise mu mpera z'indwi irangiye. Ubwo bwato MV Glarus bwatewe ku munsi wa gatandatu hafi y'igisagara kirimwo ikivuko cya Harcourt buva ku murwa mukuru Lagos. Ikompanyi Masael Shipping ubwo bwato bwegukira yavuze ko abari muri bwo bose bari 19. Iyo kompanyi yavuze ko itazovuga amazina hamwe n'ubwenegihugu bw'abari muri bwo kumva z'umutekano wabo. Ariko umushikiranganji wa Slovenia ajijwe imigenderanire n'amakungu yashikirije ejo ku munsi wa mbere kumwe mu banyagihugu babo ari mu banyurujwe. Ukunyuruza abantu vyama vyabaye muri Nigeria na cane cane mu kigwa cya Guinea ahubwo bwato bw'abaswise bwaterewe mu gice cya mbere cy'umwaka w'2018 haranyurujwe ubwato inshuro 16 muri iryo zinga nyene rya Guinea nk'uko bishikirizwa n'ikigo mpuzamakungu kijejwe gutwara abantu n'ibintu mu mazi ku isi. Umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu uremeza ko ari wo wakoze igitero cy'iterabwoba ku munsi wa gatandatu ku basirikare ba Iran bari muri defile mu gisagara cya Ahvaz mu bumanuko bw'icyo gihugu. Ariko abategetsi ba Iran bo babandanya begeka igihugu cya Arabia Saudite na Leta z'Ubumwe za Amerika kuba ari bo bagikoze. Amasanamu ya video yasohowe ejo ku munsi wa mbere n'ikinyamakuru cy'umuhari wa leta ya Kiisilamu yerekanye abantu batatu batwaye imodokari bakoma akaruru bigamba ko bishe abahakanyi muri icyo gihugu cya Iran. Uwo muhari uvuga kandi ko abantu batatu bari muri iyo video aribo bagavye icyo gitero muri icyo gisagara cya Ahvaz bica abantu bashika kuri 25 bakomeretsa abantu bashika kuri 65. Icyo gitero kiba cyari gitumbire abasirikare bari muri defile aho bibuka buri mwaka intambara yabaye hagati ya Iran na Iraq mu myaka y'1980 n'1988. Nayo Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump hamwe na Perezida wa Korea y'Epfo Moon Jae-in barasinye amasezerano y'ubudandaji hagati y'ibyo bihugu bibiri hareje ku munsi wa mbere i New York aho muri Leta Zunze za Amerika. Ni nyuma y'umubonano bagiranye hagati yabo aho basanzwe bariko bitaba inama ya bose ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Trump yise ayo masezerano ayahambaye kandi yongera inguvu yongera avuga kandi ko abantu batari bake ko murambara yongera avuga ko abantu batari biteze ko yari gushobora gushikwa ko ayo masezerano mashasha arimwo ibyahinyanywe mu masezerano yo mu 2012 Amerika na Korea y'Epfo bemeranije kuzohinyanyura mu kwezi kwa gatatu. Mu kurangiza kandi bitigira iby'abishwe muri Leta Zunze za Amerika byaragabanutse mu mwaka uheze inyuma yo kwiyongera imyaka ibiri yari ikurikiranye. Ibyo byashyikirijwe n'ibiro bijejwe amatohoza aha muri Amerika FBI hareje ku munsi wa mbere. Mu bisagara bikomakomeye bibamwo abanyagihugu barenga umuriyoni niho ubwicanyi bwagabanutse gushika ku bice 8 n'igice kimwe kwijana. Umushikiranganji w'ubutungane wa Leta Zunze za Amerika Jeff Sessions yashikirije ko leta ya Trump ariyo yitirira iryo gabanuka ry'ubwicanyi mu kuvuga ko leta ya Obama ihitiye itashoboye igikorwa cyayo cyo gukinga kugira ubuzima bw'abanyagihugu ntibubangamigwe.
Urakoze Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini userukira ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi ku isi HCR muri Kenya. Rauf Mazu asaba amashyirahamwe abikorera utwabo ibigo n'abantu ku giti cyabo babishoboye gutanga uburyo bwo guterera impunzi zifite impano zitandukanye mu ntumbero yo kwishyiriraho ubuzi kugira zibesheho zitarinze kurindira imfashanyo. Mugenzi wacu Eroje Wirika neza araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Ku mugabane wa Afrika ibitigiri byawo nivyerekana ko abantu bahunze ibihugu vyabo n'abahungiye mu bihugu hagati kubera injyana n'intambara barenga imiliyoni 24. Kuri abo igihugu ca Kenya gifite abarenga 171,331 bari mu makambi nyamukuru atatu hakiyongerako abari mu bisagara. Mu ntumbero yo gufashizwa mpunzi kuri uyu w'Imana hatunganijwe urugendo rwitiriwe Rukuruku. Senator Rete afise ubwenegihugu bwa Amerika ariko aturuka muri Ethiopia akaba akoreye hase aratubwira intumbero nyamukuru yarwo.
This is a campaign linked to raising awareness on the refugee population.
Iyi ni sekeza yerekeye gukangurira abantu kumenya ivyerekeye impunzi vyabaye ngombwa ko ziva iwabo atari kubw'amakosa yazo. Hari indyane nyinshi ku mugabane wa Afrika n'ahandi kandi dutegerezwa gufata mu mugongo abo bantu bari mu mubabaro. Umuntu wese ategerezwa kuvyumva akabinerwa kandi agafasha abantu bari mu marushwa kubera indyane. Kandi ubu hari ibitigiri vyinshi rwose vy'impunzi ku isi nzima ku buryo twovuga ko amazi yarenze inkombe. Ubwo dutegerezwa kwerekana ko duhagararanye nazo kandi turi kumwe na cyane cyane iby'umwihariko. Muri Afrika dufise miliyoni 24 z'impunzi. Hari indyane kuva muri Sudani y'Amajepfo gushika muri Somalia zitigera zihera co kimwe na Congo. Ibi rero ni ugukangurira abantu kwibuka ko hari abandi bari mu marushwa kubera izo ndyane ziri muri Afrika. Nidaje humazuna watwara igisata cigenga ca HCR kijejwe kwegeranya uburyo ku mugabane wa Afrika asanga ata muntu akwiye kwisuzugura mu guterera iki gikorwa.
As you know, a lot of people paid $1,500 to join us.
Nkuko mubizi abantu barisha 1,500 kugira baze hano kandi 1,500 kigenda muri HCR gufasha bene wacu bahunze. Iciyumviro nyamukuru nuko abantu bagira icabo kino gikorwa. Uwo ni wo mutima wa HCR n'umuryango wa Rukuruku, n'ukugira ubuntu, gusangira n'ukwitanaho. Twaje hano ngo twegeranye uburyo bw'impunzi. Bamwe mu mpunzi nk'uyu mukenyezi aturuka muri Sudani y'Epfo yaje ava mu ikambi y'impunzi y'Kakuma hari icyo urugendo rumwibutsa. Ibi binyibutsa nkiri muto turiko tugenda n'ababyeyi banje ntashobora gutambuka neza. Iyo niyibutsa umwe mu bakenyezi yiciwe imbere yacu vyari bibi cyane kuko yaciye agwa bukumbi ntiyasubira gutambuka. Ubu nibaza ko abantu bumva ko impunzi bizigendera ziriko ziragenda. Umukenyezi w'umunyakenya nawe yemeza ko bene ibikorwa ari ngombwa cyane. Numva mpimbawe n'umutima wa bino birori no kuzana imiryango yacu tukereka abana bacu ukuntu ari iby'agaciro gukundana no gufashanya mu kibano. Nibaza ko bibabaje iminsi yose igihe imiryango itandukana kubera ibintu bisangamwo gusa. Nibaza kandi ko nk'Abanyafurika ibihugu vyakira impunzi dukwiye kwitanaho kuko turi umwe tukabihanga rimwe. Birababaje cyane kubona hari impunzi zibonwa nk'abakora iterabwoba cyane cyane abanyaso Maria birababaje pe kubona bahabwa isano n'iterabwoba. Naho ibihugu bitunze biri mu byakira impunzi ibitigiri bya sere byerekana ko impunzi bice 86% mu isi yose zihawe indaro mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere. Muri Kenya sere yemeza ko nubwo hibonekeza impunzi nshasha hari n'izindi ziguma zitahuka. Muri zo harimo abarundi 191 batashe kuvuye umwaka utanguye. Eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika.
Muri Tanzania umushikiranganje w'intwaro iyo hagati yategerezwa kugendera makambi y'impunzi z'abarundi ariko ugo rugendo rwarasibishijwe bivugwa ko byo bavyavuye kutunamo igihugu kirimwo kubera impanuka y'ubwato bwahitanye abantu 224. Ngenzi wacu Eugene Mukankusi yaganiye n'umwe mu mpunzi z'abarundi baba mu ikambi ya Mutenderi abanza kumubaza niba bari bazi impamvu y'urwo rugendo.
Yego izo twibaza twatumaze n'icyo tuvyumva. Kete no mungambi ya mutende no mungambi ndutanipso ngo bari bagombye kujayo yasiba twibatane neza yuko bibaraje kuzigura impunzi yuko mu Burundi amahoro ari umusesekara kugira ngo bashobore kwiyandikisha ku bwinshi bataho.
Ubu hari ababa barimo kwiyandikisha se?
Yego abishoboye barabiyandikisha buke hanyuma bakabatahana.
Hanyuma ubwo nk'ubutumwa se bw'ingenzi mwebwe nk'impunzi mwashoboraga kumugezaho iyo aza bwari nk'ubuhe?
Bebe yaza ije twambe twari kushira kumusaba nukubahiriza impunzi mu gateka kazo niba tutahishe ku nguvu abagomba kwiyandikisha bagataha ariko abatabishoboye bari icyatumye bahunga no mu kihari kandi nibo benshi babareke bakumvikana na leta ya Tanzania kugira ngo uburenganzira bw'impunzi busanzwe buzwi n'amakungu si ku isi yose. Tanzania yasinyiye amasezerano mashe yerekeza impunzi n'umuntu batubahirije uburenganzira bwacu ntibasubiye gusohokezwa nk'ibyo tubona ngaha tubayemo muri Tanzania.
Kugeza ubu se hari uwo bahatiye gutaha?
Yego Tanzania dufata nabi rwose nk'ubu nta masoko akora. Amasoko yahora ahuriramo abarundi n'abatanzaniya ntabikora. Nta makinga asirikira bashobore kurengana mu nkambi n'amapikipiki n'icyo tubayeho nabi mu buzima bugoye. Ubwo rero ubuzima tubayemo bugoye kandi ari uburenganzira bwacu. Nicyo gituma nene niyaza bateza kumubwira tuti namba mugomba kuduhunguka reka abahunguka bahunguke ariko basigaye nabo bavuga na leta ya Tanzania ireke kudutoteza bivuye kuri leta ya Nkurunziza bavugana kugira ngo impunzi bahe bitotezwa uburenganzira bwazo ntibabubahirize.
Uravuga uti abantu batahe ku bushake biyandikishe batahe abahitamo nko kudataha mwamusaba ko yabafasha gute kugira ngo babashe kwisunurura mu mibereho yabo ya muri munsi?
Kwebe kabuhunzi ngai mutendeni usaba yuko abagomba gutaha batahe biyandikishe n'ubundi byahora biba ariko abatabishoboye bazi icyatumye bahunga duhunga babareke n'uburenganzira bwabo bagume ngaha Tanzania kututoteza amasoko bayugurure umuhunzi yireho ku burenganzira bwayo mu mategeko tuhaba n'amakungu bareke kututoteza kutwomora ku nguvu ku nguvu kuko turabibona se cyatubani cyakeraje ka Tanzania ikaje mwana ita mwundi ita kusawi wana kwa sanga mungami kia tini mutende inu mzini ngami kose kwa tuma ni kurimete leta Tanzania ya tosezi mwundi kose kumkishi.
Gufunga ayo masoko mutekereza kuwa ujababi gamiziki
magomba tuule isa gamirizo tuule na chumete dusuma tuule na hama ngani matiyo mwere dusuwe kumachumi hirondi tu uzine eta nicho tuwa hundi ni mbuna kwa kwa tukodeza tukoreye nungu kandi ikihari gangu yungu tulavizi kose nawa hunga wangu waragaruka bagasubira ku guhunga ibya kabiri kandi ba mbere bari baraho
hari abagiye bahunguka bavuye aho ngaho mu nkambi ya Mutenderi bakongera bakagaruka.
Inama nkenguzamateka y'u Burundi isaba leta gukosora utunenge twibonekeje mu gutanga ibibanza byo kubakamwo mu kiyaya Cimbo no mu gisagara cha Bujumbura. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka yakurikiye imirimo y'iyo nama ejo ku munsi wa mbere mu Kigobe.
Ibikorwa by'inama nkenguzamateka y'u Burundi by'uno wa mbere byari bishingiye ku cegeranyo cakozwe ku nyubakwa zubatswe hadakurikijwe amategeko. Bimwe mu biri muri ico cegeranyo cakozwe n'umugwi w'abakenguzamateka nguzamateka wa maho ujejwe ibibazo by'intwaro ubutungane ubutunzi n'ibidukikije vyerekana ko ibintu byayangaye atacamira. Abakenguzamateka basanga hari amakosa yabaye mu gutanga no kubaka ahatategerezwa kubakwa. Icegera cha kabiri cy'umukuru w'inama nkenguzamateka Anise Niyongabo afise ukuntabo n'ibintu byategerezwa kugenda.
Hari amakosa agigwa n'abantu bubaka ariko cyane cyane hari n'amakosa agigwa n'ababi jejwe mu maservisi ya leta mu mirimo ya leta. Jewe mbona ko kugira leta abantu bayizigire yokurikiza amategeko aba yaratowe n'inama nshinga mateka na nkenguza mateka hanyuma agashigwa ko igikumo agatangazwa n'umukuru w'igihugu. Kuko leta idashoboye kubahiriza amategeko yonyene n'amabwirizwa yonyene iba yaratoye canke yaratoje abantu ntibayizigira kandi abantu baca babandanya bakora ibyo bishakiye.
Abakenguza mateka barahuza ko amazu yubatswe hafi ya karere ka Buterere turi mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura yose amburwa aho naho hatanzwe kugira ho bakwemwo kandi hari hagenewe imicafu iva mu mazu yo mu gisagara cha Bujumbura. Ariko umukenguza amateka Defense nta wunkunda afise ubwoba bw'ibizokurikira.
Yabaga twara hariye tubananigo navuze n'izizi zose tuzozibomora abantu bazoca babahehe ndiye mvuga ati au niveau technique turavye technique biroroshe mvuga tujye au niveau social abantu tuzobomora tatubajira gute dufate hizo amajana 3 cugize n'abantu bashika imijya ngo irimo nk'abantu batandatu bazoca bajaye bazaza kujyama imbere ya meri bashaje yinjye n'imbere ya president cyangwa imbere ya urbanisme yawe yabahaye.
Umukuru w'inama nkenguza amateka Reverien Ndikuriyo wewe nta kindi asaba abashikiranganje begwa n'ico kibazo nuko byasha byanoga inyubakwa zubatswe ahatariho zose zishigwa hasi hagakorerwa ico hari hagenewe.
Wa munsi amazi yatera mu cyarama hagiye abantu 200 babonetse mu ijoro rimwe mu 30 mu mwanya mutoyi abantu 200 waravyuka umwana kumurondera kumagiza mu Tanganyika urashobora kubireka ejo hagapfa muri yoni none ubukijijiki nico gituma byose uko amateka avuga uko ahantu hateguwe planification yari imeze nigaruke uko nyene ico cy'abanyagihugu nico impact social iki byose birabaho mugabo uno n'abantu bapfuye nta impact social iba
bamwe mu bakenguza amateka babona ko imvugo ishobora ku jana ningiro umukenguza amateka umugoko bw'abatwa Ruhuna Venant ari muri aba
yakwa mushikiranganje intware hagati we yavuze ati niduhane isango ubwo ibitugo turavuga bizoja mu ngiro twebwe abatwa tugumana amakenga mu bintu ubwo bizoja mu ngiro nimba bizoja mu ngiro ni byari nituzokwa mama nk'abantu ko mandika heha enda kugira ngo biboneke ko ivyavuge ngo bishobora kuja mu ngiro inkwari dusezerana mu masesa tuvugane tuti ni kuwa gatandatu ibikorwa rusange tugende ni mashini abatuje tukaza.
Ariko abashikiranganje begwa n'ico kibazo bemereye abakenguza amateka gukosora bimwe mu bitagenze neza mu gutanga amatongo. Ujejwe ibikorwa vya leta yashikirije ko ahari amatongo yatanzwe hatisunzwe amategeko agiye gusubira mu minwe ya leta. Jean Bosco Ntunzwe n'Imana yatanze akarore
kuri kiya kibazo cyo ngaho kuri Zabu nashaka ndabamenyeshe ko ingingo yo kwaka abari baharonse nkuko mwari mwabidusabye kandi natwe kwaguma tubikurikirana twamaze kuyifata isigaye tusuka turiga abari baronse amatongo igerera keso ya ngiye tuyigera mugabo ashaka kumenyesha mugenzanje wa agriculture ajejwe Izabu ko le bonus zisigaye yo tuhava tuja kuzikurayo ko twoca twashikiriza Izabu directeur makarodera titre yawe makakoresha ikikenewe.
Abashikiranganje batanu ba leta y'u Burundi nibo bari bitavye ibikorwa by'inama nkenguza amateka by'uno wa mbere w'umutekano w'amasoko ntanga nguvu w'intwaro hagati mu gihugu w'ibikorwa vya leta n'ubujejwe ibidukikije. Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika.
Banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Rwanda umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi yasavye abanyagihugu kudasubira kuroba mu ruzi rwa Mukungwa mu gihe hagikorwa iperereza ku caha cisha amafi yo mu rugo ruzi. Ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Mu mpera z'iki cyumweru nibwo ku mugezi wa Mukungu habonetse amafi aremba yapfuye, ndetse haboneka n'ibindi binyabuzima birimo inzoka, ibikeri n'ibindi biba mu mazi nabyo byapfuye. Byukusenge Epafrodita akora ubworozi bw'amafi yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko batunguwe bagiye kuroba ku wa gatanu w'icyumweru gishize bagasanga amafi aremba hejuru y'amazi yapfuye.
Abakozi bakoraga ku manywa bampamagaye bati twagize ikibazo cy'amafi yapfuye. Mageze nsanga amafi yapfuye mu buryo budasanzwe ari menshi cyane. Turebye dusanga amazi yararimo yaje asa yanduye yahinduye ibara. Ubwo twaje gukurikirana dusanga naho amafi yaje gupfa ari menshi cyane, abaturage barimo bayafata bayajyana.
Bakayajyana kuyateka se?
Barayajyanaga birumvikana, ashobora kuba arimo abayariye, ariko nyuma uko twaje kubona bikomeye kuko n'ibinyabuzima byose byari mu mazi nk'ibikeri, inzoka twasangaga zapfuye nazo. Nibwo twabimenyesheje ubuyobozi nyine benshi cyane babaje kumenya amakuru ko ayo mafi ashobora kuba afite ikibazo.
Kugeza ubu aba barobyi babujijwe kongera gusubira kuroba mu mugezi wa Mukungwa, bagategereza ikizava mu bushakashatsi bwahise butangizwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubworozi n'ubuhinzi. Dr. Witouje Solange, umuyobozi mukuru wungirije muri icyo kigo, yasabye abaturage kwirinda kurya amafi yipfushije.
Igisigaye turimo dukora ubu ngubu ni ubushakashatsi bwo kumenya ngo ayo mazi yaba yarandujwe n'iki. Tumara kumenya icyanduje ayo mazi, tube noneho twatanga navuga twashyiraho imbaraga mu kumenya ngo icyanduje ayo mazi cyahagarara gute. Noneho ikindi nacyo turi kubwira abantu ni ukwirinda kuba barya amafi yavuye muri uwo mugezi yipfushije, cyane cyane tutaricyo twamenya icyo yazize.
Ariko ni ukuvuga ngo muri Mukungwa byo birabujijwe kuroba muri iyi minsi mutaramye ibyo ariko?
Yego birabujijwe, uretse ko n'ubundi n'ubungubu n'uwajya kuraba ntacyo yasangayo, kuko amafi yari arimo urebye yose yarapfuye. Kugeza ubungubu ntawakagombye kujya kurobamo kugeza igihe tuzamenyera icyo ubushakashatsi buzatwereka ayo mafi yaba yarazize.
Iyi nzobere mu byerekeranye n'ubuvuzi bw'amatungo yemeza ko mu gihe cy'icyumweru kimwe abashakashatsi bashyizweho bazaba bamaze kumenya icyisha aya mafi abaturage basanzwe barobera muri uwo mugezi wa Mukungwa, baremeza ko igihombo bagize ari kinini.
Ko twari dufite mu byuzi uko ari bitatu amafi agera mu bihumbi ijana, yose ya hafi ya yose yarapfuye, nta kintu gisigaye.
Igihombo mwagize kirangana gute?
Nabaze musanga twatakaje amafi kuko twari twiteze gusarura mu mezi abiri ari imbere. Munabaze mbone kugera muri miliyoni 11 n'ibihumbi 800. Na n'ubu dutegereje ibisubizo bizava hejuru kugira ngo aribo bazanatugira inama niba se twabigenza, niba tuzakomeza korora. Kuko na n'ubu amafi twari twasigayemo dukeya cyane, twagumye gupfa ku buryo ubu ngubu n'amazi arimo ntabwo ushobora kuyakoraho kuko dufite impungenge ko akirimo uburozi.
Amafi asanzwe yapfuye mu mugezi wa Mukungwa nayo mu bwoko bw'inkwikwi n'inshonzi. Aya mafi yagaragaye mu mugezi wa Mukungwa uherereye mu ntara y'Amajyaruguru. Dr. Witouje ushinzwe ubworozi muri Rabu avuga ko abantu badakwiye kugira impungenge ku mafi ari ku isoko,
cyane cyane amafi ya tilapia yangaya tumenyereye abanyarwanda bamenyereye nta kibazo afite. Amafi yapfuye ni amafi navuga yimeza cyangwa se aba naturali muri Mukungwa, ntabwo ari ayo twari twateyemo nasanzwe arimo.
Uyu mugezi unyura mu mirenge itanu ariyo ya Muko, Rusasa, Nkotsi, Rugero, Rwaza na Shyira. Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ivuga ko hakozwe igenzura mu yindi migezi ifite aho ihurira na Mukungwa nk'Akagera na Nyabarongo, ariko nta mafi yapfuye yagaragayemo. Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi igatangaza ko mu gihe hagikurikiranwa icyateye iki kibazo, abakora uburobyi bakwiye kwirinda kutaroba amafi bakoresheje ibintu byose biyahumanya bigamije kuyobya ubwenge bw'amafi, kuyananiza cyangwa kuyaca intege, ndetse no kwirinda kujugunya imyanda inyuranye mu nzuzi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Rwanda kandi umucamanza muri sentare nkuru yigije urubanza abashikiriza amanza baregamwo abo mu muryango wa Sinapol Rwigara ibyaha byo gucanishamwe abanyagihugu ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umumenyesha makuru wacu Eric Bagira ubusa
byabaye ikinyuranyo ku mucamanza kuri inteko iburanisha ubwo yari yiteze gutangira kumva ubwiregure bw'abaregwa aravuga ko mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere yabonye amabaruwa yanditswe n'abaregwa basaba gufungurwa by'agateganyo bagakurikiranwa bari hanze ababunganira bahawe umwanya wo gusobanura ibikubiye mu busabe bw'abaregwa Maître Buhuru Pierre Celeste wunganira umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda umwari Diane Shimiyimana Rwigara yavuze ko n'ubusanzwe yari yashyizwe mu gifungo cy'agateganyo n'urukiko rukuru kubera impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha yavuze ko ubusabe bwo gufungurwa by'agateganyo bushingiye ku mategeko yisunze ingingo z'amategeko Maître Buhuru yavuze ko iyo urukiko rushyikirijwe dosiye y'ufunzwe by'agateganyo ufunzwe ashobora gusaba urukiko rwaregeye bagafungurwa by'agateganyo aho urubanza rwaba rugeze hose Ubusabe kwifungurwa ry'agateganyo ntibwasobanuye ingingo ku yindi. Maître Buhuru na mugenzi we Maître Gatera Gashabana bahise bazamura inzitizi ko mu gusuzuma ubusabe bw'abaregwa umwe mu bacamanza bagize inteko iburanisha mu rukiko rukuru yagombye kuvamo. Baravuga ko yigeze kugira uruhare mu byemezo byafunzwe by'agateganyo abaregwa mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. N'ibyemezo byaje gushimangirwa n'urukiko rukuru ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 11/2017. Maître Gashabana wunganira Madame Mukangemanya Adeline Rwigara yabwiye umucamanza ko kubera inyungu z'ubutabera ari ngombwa ko bazamuriye inzitizi. Umucamanza akavuga ko inteko iburanisha yaje yiteze gusuzuma ubusabe bw'abaregwa aho gusuzuma kwihanwa k'umucamanza. Abunganira abaregwa bagashimangira ko nubwo atarabyiteze bitabura kugibwaho impaka hashingiwe ku mategeko basabye ko yivana mu rubanza cyangwa bakamwihana umucamanza ukuri y'inteko iburanisha yabajije impamvu mu kuburana urubanza mu mezi bitaba ikibazo hakavuka ibibazo kwisuzumwa ry'ubusabe ribafungura by'agateganyo Maître Buhuru yasubije ko baba baregwa n'abanyamategeko ntacyo bapfa n'umucamanza ariko kubera imiterere y'amategeko bigomba gusuzumwa ubushinjacyaha buhagarariwe na Bwana Ndibwami Rugambwa na mugenzi we Faustin Mukunzi bwabwiye urukiko ko imikorere y'abanyamategeko bwayirimo ikibazo bwavuze ko ubusabe bw'abaregwa bwatanzwe ku wa gatanu w'icyumweru gishize saa 11 za nimugoroba amasaha y'akazi yarangiye hatangiye iminsi y'ikiruhuko bwikomye ubwunganizi ko butekerereza urukiko bwirengagije ko butatangiye ubusabe ku gihe umucamanza ukuri inteko iburanisha yahise atangaza ko atari ngombwa kwiherera kuko asanga nta tegeko ribuza umucamanza wasuzumye ifungwa ry'agateganyo ku rwego rwa mbere kuba yasuzuma iryo ku rwego rwa kabiri avuga ko inteko itahinduka Maître Gashabana yashimye umucamanza ku cyemezo yafashe ati mwanze gufata icyemezo kandi turabyubashye bisunze ingingo z'amategeko Maître Gashabana na Maître Buhuru bihanye umwe mu bacamanza wafashe icyemezo cya mbere kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo bahita banasaba kwiburanisha risubikwa n'umucamanza bunganiza ibirinze kuvuga mu mazina bavuga ko bazamugaragaza mu nyandiko mwibaruwa bazandikira urukiko ikigiye gukurikira abanyamategeko bagiye kwandikira perezida w'urukiko rukuru kuri ubu bwihane abusuzume bivuze ko uzabusuzuma ari uzashyiraho inteko nshya ari nayo izagena igihe urubanza ruzongera gusubukurirwa iburanisha rya none ryitabiriwe n'abavandimwe b'abaregwa abahoze ari abakozi b'uruganda rwitabirwa Sinapol Rwigara itangazamakuru umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho Madame Ingabire Victoire Muhoza abakozi bazimwe muri ambasade za hano mu Rwanda abashinzwe umutekano n'abandi abaregwa bombi batawe muri yombi mu mpera z'ukwezi kwa 9/2017 umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho umwari Diane Shima Rwigara yihariye ku cyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano gikomoka ku mikono yakusanyaga ubwo yashakaga guhatana na Perezida Paul Kagame mu matora y'umukuru w'igihugu ya 2017 nk'umukandida wigenga arahura na nyina umubyara Adeline Rwigara ku cyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda gikomoka ku biganiro yagiye atitangazamakuru mu bihe bitandukanye mu gihe yashakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda ibyaha Adeline Rwigara aregwa nawe bishingiye ku biganiro yagiye agirana n'abavandimwe be baba hanze y'igihugu ibiganiro byaberaga ku matelefone bamwe muri bo barimo Madame Mugenzi Tabita Gwiza murumuna wa Adeline Rwigara uba muri Canada bari muri iki kirego ariko bazaburanishwa nk'abadahari Adeline Rwigara yihariye ku cyaha cy'ivangura no gukurura amacakubiri ibyaha byose abaregwa bombi barabihakana bakavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki mwiburanisha riheruka ubushinjacyaha bwari bwarangije gusobanura ibirego byabwo kuri ibi byaha Sinapol Rwigara wari umunyemari ukomeye yapfuye mu ntangiriro za 2015 ku mpamvu zitaravugwaho rumwe ubutegetsi buvuga ko yazize urw'impanuka umuryango ukavuga ko yishwe n'ubutegetsi bagira ubusa ijwi rya Amerika Ikigali.
Njuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha ahani ubigarukiye tubashimiye kuba mwaduteza amatwi tubatumira no kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.